Wandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Ndabara mkijuwe wakunze muteza matukubi gani lovijishu gya Amerika, lisamila ni Washington DC, mukirundi no mukinyarwanda, nonge ndabari kaze mukigani liwanyu munhara, mwesta chumi no munani mulikuma na Joy Diane na Hazwe, ndongo yu gani lovijino mganyo.
Kwa sawa yuko mnyeshu kizira kuja kuhiritara, na kuja kuhikogwa wakachama faranga. Kwa sawa yuko mnyeshu weyese, ikini chowasa wana kuchumuza faranga, agikola kukira ngalwa kuna kumu, alahundu kai.
Ni Aloise Ngenzirabona musitanteri wa commune Gisuru y'intara ya Ruyigi ahamagara abanyeshuri bari mu buruhuko muri iyo ntara gukura amaboko mu mpuzu kugira ngo bazosahiriza ababyeyi babo mu kugura ibikoresho byo mu ishuri mu mwaka uzoza. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Ariko imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina iwanyu mu ntara mbanze ndabwire muri make ku mutambukanye umukuru w'igihugu cha Zimbabwe Grace Mugabe yasavye perezida Robert Mugabe ubafise imyaka 93 kugena uzomusubirira. Hivyo Grace Mugabe hasanzwe ari umuntu afise ivyifuzo vyo kuyobora igihugu yabitangaje aho yari mu muhari w'abakenyezi bari mu mugambwe uri ku butegetsi ZANU PF yarare ku murwa mukuru wa Zimbabwe. Ikinyamakuru ZBC gikorera aho muri Zimbabwe catangaje ko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yavuze ko perezida Mugabe afise uburenganzira bwo kugena uzomusubirira mu mabanga yo kurongora igihugu kandi ko ijambo ryiwe atawo kubahuka kurivuguruza. Perezida Robert Mugabe atwara igihugu cha Zimbabwe kuva cikukiye mu 1980 gushika ubu akaba ataravuga vuga uzosora kumusubirira. Igihugu c'Ubutaliyano gitegekanya kurunga kugato bw'ingwano buzofasha abajeje gucungera umutekano ku rubibe rwa Libya hasanzwe haca abimukira baharugwa mu bihumbi binjira muri ico gihugu. Paolo Gentiloni, umushikiranganji wa mbere w'Ubutaliyano, yatangaje kuri uno wa kane ko ivyo bishobora kuzofasha gutorera umuti ikibazo c'abimukira kimaze amezi atari make kiraje ishinga ibihugu vya Buraya. Kuva mu ntango z'uno mwaka, Ubutaliyano bumaze kwakira abimukira bashika ku bihumbi jana baturutse muri Afrika, Aziya y'Epfo hamwe n'ibihugu vya Arabu. Ikibazo c'abimukira carateye kandi impari zitari nke hagati y'igihugu c'Ubutaliyano n'ibihugu vy'Uburayi. Jiburayi bivuye ko Ubutaliyano bwidogera ivyo bihugu ko bitagifasha kwakira abo bimukira, mu gihe kandi bamwe muri bo bamenyesha ko bifuza gushirwa mu bindi bihugu kuri uwo mugabane atari Ubutaliyano. Abashinga mateka muri Leta Zimwe za Amerika baraye bemeje ingingo ijanye no gufatira ibindi bihano bihugu by'Uburusiya, Irani na Korea ya Ruguru. Biyo ngingo ikaba yarungitswe imbere y'umukuru w'igihugu kugira ngo ayemeze canke ayihakane. Abakenguza mateka bemeje iyo ngingo ni 98% bagize inama nkenguza mateka, ni kuvuga yuko babiri gusa aribo bayihakanye, mu gihe abashinga mateka nabo bayemeje bashika kuri 419 kuri batatu bayihakanye. Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya arahakana ibirego biri ku Burusiya akongera kiyamiriza ivyo bihano yagabishije mbere ko ashobora nawe gufata izindi ngingo, yamara ntiyavuze izarizo. Ibihano bitegekanijwe gufatirwa Urusiya vyerekeye amahinguriro atari make y'Uburusiya, ivyo bikashobora gutuma ubutunzi bw'ico gihugu buhungabana. Perezida aramutswa Amerika Trump asanzwe atemera ivyo bihano, yamara ingingo y'itegeko yego ivyo bihano yarashigikiwe cane n'abashinga amateka co kimwe n'amakenguza amateka, bikerekana ko bizomugora ko abavuguruza. Ajijuge ya Amerika mwiko mwratukumwa kwa FM 94 nibice 9 na FM 95 nibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho nyene turumvikana kuri FM 104 nibice 3. Abari ku isi yose mwratukumwa muce kuri gwa internet yacu kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na kuri gwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara, ikaze ni rwanyu.
Wanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahe ikaze umugwi igihugu igengujejwe agateka kazi na muntu mu Burundi CNDH Commission Nationale Indépendante des Droits de l'Homme usaba sentare impuza makungu mpana vyaha CPI guhagarika amatohoza yibanze yatanguje kuvyaha vyakozwe mu Burundi vyinshi n'umunyamakuru wacu Eloge Wirika neza turi kumwe ku murongo wa telefone Eloge mwiriwe
Amaho neza Diane
CNDH ivyo ibisaba ifatiye kuki
Umugitani gashi mkujia kuta mizo upati ya kubinu uwasiguye mwila poro watohoye ahuwa mugi ubuga yuko uraze vihugu gasa wikulichia nwakomu matoho za niyo sinhe mwja matengi mwana jaha sepeyi maza Afganistani mwili ingi hako jie ijaha jaga homila bunua Umugitani gashi uka bugako uraze jaha zato jwa mwurundi atari ijaha jirengeye ubushobozi kudama senhare ya hana mwurundi urabye ingene amasentare yigishijwe gutohoza na n'ubukora kuri benyizo byaha naho mahanini nico uvuga ko amasentare yaha mu Burundi afite ubushobozi bwo gutohoza no guhanirwa byaha hatabanje kuza inzego mpuzamakungu
Eloge uwo mugwi wanasabye ko ibihugu byafatiye ibihano u Burundi co kimwe na bamwe mu bategetsi bo mu Burundi byo bihagarika aho uyo mugwi wowo ubisigura gute
uwo mugwi usigura ko byane kiriki la girana kufajile na karele na makungu aiko tuwa shizimbele kurusha hakaba iligani ilo kumanda zitandu kanyi itumbi kanu wako liga heza itumbi kanu wako hakaba fatuwa liga fatuwa hala njiku mungu itano ahu kumizaho ili vihano aha nchu mugui watiguri
Omugui seni de ash ivyo vyo subisavye mge hazimi sitali mike utanzi chegiranyo muna mashinga mateka uwe meza kuhari abantu bishwe abandi bakanyuruzwa abandi bagahohotegwa na uwa vavuga ati bariko barivuguruza muri ivyo bariko barasaba hari ico umukuru wabo yabivuze ko
mbere byane umukuru w'umugwi Jean Baptiste bari bonekeza bo bamengo ne ari uri gihe bamaze ico kibazo nyine bati mwebwe igiteganye mu hose bitanga mu nama cyangwa mateka cyerekana abantu bishwe abahohotewe ababuri irengero acavuga ati twebwe niko twatanze cyegeranyo kandi ntiduhabira ko mu Burundi hatari ibyaha bikorwa ase mugaburaze haramara ko atangwa afise izindi ntumbero kandi ashabafatiye ku binyuma cyane yatanze akarorero karakorese bitangwa n'igice n'ishyihamwe mu
Eloge turacari kumwe Turumva umunyamakuru wacu Eloge Wirika neza telefoni itabandanije yuko tubandanya tumuvugisha ariko muhumure igihe cy'isaha 10 turaza kugaruka kuri no nkuru co kimwe no mu makuru yacu ari imbere ariko ahanini mwumvise ivyarimwo yuko ari uko umugwi igihugu wigenga ujeje agateka kazi na muntu mu Burundi CNDH usaba sentare muza makungu mpana vya CPI guhagarika amatohoza yibanze yatanguje ku vyaha vyakozwe mu Burundi mukanya duca dukubitira mu ntara ya Ruyigi Naina biciye ku masonga nkitangura bajeje intwaro muri commune igisuru y'intara ya Ruyigi bahamagarira ugwaruka ruri mu buruhuko kugura amaboko mu mpunzu kugira ngo rushobore gukora ibikorwa bitandukanye ruzbizo rufasha kushobora gusahiriza abavyeyi babo mu kugura ibikoresho by'ishure ugwaruka ruremeza ko ivyo bikorwa gwamaze kubitangura naho rutoroherwa rimwe na rimwe reka Raisa Liliane inamahoro abanza dushikane aho yishikiye bariko barakora muri ivyo bikorwa bitandukanye hama twumve nico bagona
nshize kiforon kureshibwa ngutse kugira winjize mafaranga
Rumwe mugwaruka ruri mu kiruhuko ijwi rya Amerika ryagendeye rya rusanze ruriko rurafyatura amatafari kwishantiye iri ku mutumba munyinya aho naho ibikorwa biragabuye mu migwi itatu uw'abasomba amazi abaponda ubudonko hamwe n'abajejwe gufyatura amatafari bakoresheje iforoma
mwiforoma ndiko ndayibombeka kugira ndiko nda
urugwaruka ugwiheje biragaragara ko rukorana ubwira bwinshi medard giru kwishaka n'umunyeshuri ari mu kiruhuko w'imyaka 16 atwiganira uko akazi kagenda n'igituma baza kugakora
naje gufata amatavu kugira ndondere mafaranga ibikoresho by'ishure giranye n'imbandanye nika manaje nka 12 nkaca nkoribumba hanyuma nkajyarwa nka saa 4 kugira cyantangura gufyatura nka saa 5 niho cambumba meshi nkanazindutse ubundi amaze gufyatura nka amatafari amajanane ku itafari rimwe n'amafaranga 8
haruhande y'abafyatura amatafari hari urundi gwaruka ruje mu gihugu cha Tanzania kurima mu gucingero Benjamin Nyankiye agira ati
twatugenda turi bane cyangwa batanu cyangwa batatu twageze Tanzania tukateshi heka ku 50 nyene nkarima nkapatana bakampa aha mu minu wanje ameze guca kubera nyene iyi nisuka Tanzania nkiheka barimira ku 50 by'amashiringi urumva ko ze nkazibira yo kakwiye mukoze nkiheka nkazine gutera imyumba ikazurose ugakora yari yo yose rose kubera uburondera amahera hasigaye nkindwi mu rugira mutangura ishure mugasha mugaruka
ubukene bwibonekeza mu miryango niyo ntandaro yo kukwiyungunganya kuri rugwaruka kugira ruronka amafaranga azovamwe ibikoresho by'ishure tumenyeshe ko ibikorwa byo kurima no gufyatura amatafari bigwiriyemo ahanini abahungu kuko bisaba inguvu nyinshi ni mu gihe abigeme bo bashima kuja kudandaza mu isoko nk'ivyamwa umuceri umunyu hamwe n'ibindi Debora irakoze bucaje mu mwaka w'indwi tumusanze ku kibanza kiri mu isoko aho yanze umunyu
nahisemwe ko za kudandaza kugira ngo nzefashe abavyeyi mu kurondera makaye tugira dutango uyu mwaka w'ishuri nadandaje umunyu kubera nabonye umutahefi sari kungana mutahe nawe sabye abavyeyi kugira ngo bafashe bacha barawuma nanje cyandabishimye amahera nunguka ni make make sin
yamana naho urugwaruka rugerageza gukora iyi mirimo ingorane zo ntizibuze mu kazi kabo narijya bibata rivyo bamenyereye
ko hari gihe abakiriya mora ndabishura make andi naho nkacyo sanga ndabishura yarenze kubera ko hari gihe usanga baje ntiyafise nkamanza kwiruka kuyarondera handi bagasanga abakiriya bamaze kugenda bacavuga ati uwo mwana ntarabimenyera kubera yadutebeje bigacha bituma badashobora kwishorera je narike na ivyo bikoresho bagacha baje gushorera abandi
je mu bisanzwe nka kazi ndanakagaya kare mu mafaranga make y'iparaporo y'irindi bihugu ino abara amafaranga make nko kora amafaranga 8 ugasanga mitanza tukabumbira zen strength twanga hano uko tuba tuvuga ati kwate bose akazi hagufi muhira fata ingendo amatike byinshi urapfa kwemera kazi mbanga
mu nzira nyine barashobora kugufata bakakwaka nabyo sa wakore bakayakwaka yose ukaza kubona n'amahero zanye
ibi bikogo kenshi baba batamenyereye birasaba ko baba bafise abakuze baba bahafi akarorero nakuri muvye w'umudandaza kinge na horafasha babana baje kudandaza
beshi turabafasha nyine bakabimenyera turabegera tukabereka ingene bapima kugira ntibahombe kugira bazaronka amahera bakoreye kwejo gutyo kugira ngo bazoronke ibikoresho byasubiye kwishyura kubandanya amashuri
ku ruhande rwo bajejwe intwaro barashimishwa n'umwete uri muri urugwaruka aro yizinge nzira bona mustanteri wa komine Gisuru abonera akajyo ko gukebura abari ko basamara mu bitagira kamaro
cyo dusaba abanyeshuri tubaza kundi bikorwa twasaba yuko umunyeshuri kizira kuja kwirikara no kuja kubikorwa bagaca amafaranga dusaba yuko umunyeshuri wese ikintu cyose abantu bashumuza amafaranga agikora kugira ngo arahe kuna kuntu arahundukaye baro amakriteri yerekana umuntu kwenda aho nikora twanze ko mineje yashobora gushira habona turayakorerako umuntu niyo yaboneka ko nda nikora gose twashaka kumugura dukaye tukamurihira n'amafaranga y'ishure
tumenyeshe ko mu gihe urugwaruka ruko rwiyungunganya mu bikorwa bitandukanye hari n'urundi ruko rukora mu makambi y'ibikorwa by'iterambere rusangi ariko arangurwa ku rwego rw'igihugu cyose muri komine Gisuru mu ntara ya Ruyigi Kaisa Lilian inamahoro ijwi rya Amerika
Kaisa urakoze mukanya turaza kubatahiriza abanyu ariko mbere gato tumaze dukubitire mu ikambi ya Mahama iri mu gihugu cy'u Rwanda turabingene abarundi bahungiye ngaho babanye n'abanyarwanda ba mu micungararo ni mu gihe hari amakuru ava mu gihugu cha Tanzania yemeza yuko abarundi bari mu makambi atandukanye ari mu gihugu cha Tanzania bishika bagacanamwo n'abatanzania baba ngaho nyamakuru wacu Desire Hatungimana yashatse ro kumenya uko vyifashe mu Rwanda maze adutegura ino nkuru
Ikambi ya Mahama yakiriye impunzi z'abarundi barenga 55,000 yubatswe hafi y'uruzi Akagera kagabura u Rwanda n'igihugu cya Tanzania mu karere ka Kirehe impunzi zibaho imahama muri kino gihe zirasohoka ikambi zigakora imirimo itandukanye hanze y'iyo kambi abenshi twahuye ubasanga ku isoko yaho bita gukabeza ku metero zashika 200 uvuye muri iyo kambi ya Mahama iyo soko iremwa n'abarundi mbere hakaba hari n'abahafisi ibyo badandaza cyo kimwe n'abanyarwanda uno mutama w'umurundi yahungiye muri Okamba avuye mu ntara ya Kirundo amenyesha ko babanye neza n'abanyarwanda baba hafi iyo kambi.
Abanyagihugu tubana ngaha tubanye neza, nta munyagihugu w'i Rwanda adusanga mu nkambi ngo aduturubike. Niyo tuyisohotsemo turasohoka tugenda kuganira nabo, tukashikira mu tubare ari utunyobwa tugasangira, ara akaribwa tugasangira. Mutigenda ngo mbega nk'umuntu avuye ngo ashaka nk'ugusoma nk'akanyobwa, umunyarwanda aravuga ati cyo kuza dusangire, kandi ukamusanga mu rugi we mugasangira, akanaguherekeza mugasezerana, umwe agashyikira mu nkambi ataha nawe agaca yisubira inyuma. Tukaba dufise umutekano mwiza n'umubano mwiza hagati yacu.
Kiretse utugorane tumwe tumwe duturuka ku Barundi birara mu bitara by'ababanyi babo kurondera inkwi bigatera amatati hagati y'Abarundi n'Abanyarwanda, umubano ni mwiza cyane nk'uko tubishikirizwa n'uno mugabo yahunze ava mu ntara ya Ngozi.
Imigendera ni myiza muri rusange kuko turahana utucanke turiya, mbese mu imiso ariko arahana n'abageni turabahana n'ubuzi barikora ku Barundi bari mu nkambi bakaza guca ingero bakaza kuba bakabaho akazi bagakora kwaba ukubaka ukurima reka no kubakurikiranira amatungo yabo mu bworozi. Ikiduteranya rimwe rimwe ni ikintu cy'inkwi zo gucana, aho mu Burundi cyangwa ubundi ashobora kugenda kurondera inkwi zo gucana ugasanga zihuriye ko n'umunyarwanda, gutyo ugasanga harabaye kacanye kariya barashwanye cyangwa barakubitanye. Ariko ibyo nabyo Abarundi barazi kwibako ubuzima bugoye, naho umuhungiro ntacoroshe, nta buzima bwiza bubaho. Ariko gushikiza isaha umutekano wacu urakwiye mu nkambi reka n'inyuma y'inkambi, umubano mwiza hagati y'Abarundi n'abaturage umeze neza.
Ivyo bishikirizwa n'abo Barundi bahungiye imahama biremezwa n'umwe mu babanyi babo, amenyesha ko igihe Abarundi bazotaha bazosigarana agahinda kuko bamaze kuba nk'abavukanyi babo.
Abarundi kuva wenda baje kugeza ubu banirwana nabo ubuzima bwa buri munsi, mba mbona nta kibazo, tubanye neza muri rusange, umuco wabo nabonye umeze nk'abanyarwanda, nta kibazo turasangira tu yewe n'abageni menya tugiye kujya tubasabana nyine tukabatangana. Ahubwo ngiye kuvuga nyuma numva batanata ko nabonye ari ababanye n'izindi nshuti twungutse nyine.
Mwamenya ko ushitse aho hafi iyo kambi ya Mahama bigoye gutandukanya Abarundi n'Abanyarwanda kuko usanga bari kumwe basangira, eka mbere n'imvugo zisigaye zishaka gusa. Desire Tunyimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
I really wanna be with you, yeah. I really wanna show you what you mean to me, yeah. Oh no, no matter where you go, mama, I will follow you, mama, just to be with you, mama. Yeah, to that forever be with you, yeah. Feel my pain when I'm hurting. Oh no, yeah. One more time, one day. What I would try, oh yeah. It's like a cool with me with time, yeah. Yeah. Oh no, my.
Nuko rero Ijwi rya Amerika twongere tubahe ikaze. Ikiganiro ni wanyu mu ntara misi yose ya gatanu hano mango turabatahiriza abanyu tukongera tukabahuza n'abanyu bari mu makambi atandukanye yahungiyemo impunzi z'Abarundi. Ku murongo wa telefone twakire umukunzi wacu wa mbere mwiriwe neza. Ego tuyaganande aherereye he? Nije imbere Aroni, mukaba muri he?
Salamabila.
Sabge?
Salama bila.
Mudi amaje garoni.
Kongo salama bila.
Oh Kongo, ngaho muri Kongo havugwa maki.
Na neza mu kwishura kimiza gukanije turembeje.
Ingwara?
Uruzuba.
Oh uruzuba. Ah, akazuba ni kenshi cyane muri ano mezi ngaho ariko
n'ibwose n'ivumbi y'abana iraturembeje kandi iratutesa rwose.
Irabatesa cyane. Pore ni sana. Aroni ngaho muri Kongo musanze muharangurira imirimo nyabaki?
Wewe?
Ah.
Ndumubatsi.
Urumwubatsi. Nturi ngaho kumvo z'uguhunga?
Oya nokuje nagiye kumva z'akazi.
Wagiye kumva z'akazi none ivyashara wona vyinjira.
Wapi toya tubere yatwe nda finisho kime mu Burundi kabisa mbona iguma bitwanda gotu ewa nabwiye umuntu afunguye no gukiganisha kabisa
ha byankiye he
kubera to amahera guma hindura to tugaza kuri 7500 ya umagadi
ku idolari
yego rimwe
nyuma
ari kibazo gotu byo umuntu afunguye n'ibindi bibazo cyane
Nuko rero rero nukawashatse kuno musi tugutahiriza nde?
Umuntu witwari Shari ari hano kukina mu Rubirizi.
Aha.
Na namadamu wange iradukura byo zina ari mu Rubirizi.
Mhm.
Nabantu bose ari muri komine rango mu Kayanza.
Mhm.
Ndese ni wange nanu bari mu gisagara cha Bujumbura.
Urakoze cyane gose Aroni tukwifurije kuranirwa mu byuri munga. Ego, gira umunsi mwiza ngaho muri Kongo, impunzi z'abarundi bahahungiye namwe bwe tubatera kamo kino kiganiro iwanyu mu ntara. Kiraha ijambo cyane impunzi z'abarundi ziri makambi yatandukanye co kimwe n'abanyagihugu bari hagati mu gihugu c'u Burundi. Hari kandi Jeremy Duse ku murongo Jeremy mwiriwe nawe.
Hari mwiriwe cyane.
Ego, akandi kazina kawe?
Yeni mboni hankuye Jeremy ndi mu nkambi y'induta muri Tanzania.
Mboni hankuye Jeremy mu kambi y'induta Tanzania.
Yego cyane.
Havugwa makinga ho ga Jeremy.
Ino turasi mawuzi bakwihunda ndya nta butabuzi ko yarabukije mu sasati na ukenge.
Wewe rero uri ku rutonde ko bazota hacanke uracabangiriye.
Ekize tibireke.
Kuberi kina mabanga ya paruwasi.
Twivatuko.
Ariko ubundi ha
kwa gufatanye ko umuntu aragumye mu buhungiro n'ibyo umuntu wari wewe.
Kuko baravuga ko n'umutekano ari umuntu awiyumvamo canke adatekani wakabari we avyumvamo. None ga Jeremie. Usivye ivyo tubujije ko tugaruka ko tucira ku mayange duke tuvugwa ngaho mu ikambi ya nduta.
Ego twege n'ukuri ego ubu biravugwa ngo abantu bariko bariyandikisha guhunguka gusa nta barahunguka turabona abavyiyumvamo bashaka guhunguka n'agahatu karimo canke ngo habimo n'ibyiterabwoba kuvyiyumvamo twumva bavuga ko baza kwiyandikisha kugira bahunguke gusa nta bagahunguka turabona
ego
hama mbifuza ntahungukane n'imwe ntayari
ego
ariko kwizo daho baravuga ati umuntu ntahunguke kubera abadutse yahunga tumbe ni mukatori mwisha gahunguka
umubano hagati yanyu umubano hagati y'abatanzania babakiriye wifashe gute
rimwe rimwe karatamo bikagenda nabi ku bantu baba bagiye nk'igisenya ugasanga baragize ingorane cyangwa abarundi kubera imfungwa zikaba nk'ugasanga hanze bakiriba ibyo gihagunda kuvuga cyane gakunda kubona
Icyo kibazo cy'imfungurwa kiracavugwa ngaho ndutaga Jeremy na Giacara kemuwe.
Oya, n'ubu ntikirakemugwa, imfungurwa baravuga ko ari nkeya nko buturonke za mezi z'ukwezi kose mugabo ugatanga niwe yatane mugabo abashije kwihangana abashije ugatanga atugabora cyane.
Jeremy nari geze kwandi ko ndaganira n'abapfasoni bo ngaho nduta aho bemeza yuko ariho bamwe muri bagenzi bawo bo bafashwe ku nguvu ico kibazo coco kiracahari canke caratorewe umuti
nijimwe nakubwira nyene rimwe rimwe biravugwa ku bantu baba bagiye gusenya kubera mu nkambi hari ubukene bwinshi cyane rwose intigira kenye guhuza ugasanga rero abantu bariko bafata ibirometero bagenda gusenya gute rero ugasanga baragize izo ngorane zo gufata kunguvu ariko biboneka mpaka n'isi yose gusa rimwe rimwe biravugwa ko bibaho biraboneka kubera inkambi muri adisa n'abantu benshi cyane benshi cyane ariko bishobora gusa ntaboneka n'amakuru umuntu ntamenye
hariho abakiza ngaho onye bavuye mu Burundi
neza cyane neza cyane nabyo leti cyane n'impunzi zishobora gutangara ibiti bamwe bahunguka abandi bataza abandi bahunguka bataza n'utiko turavugana hari abari mu bihangare bariko barakira
nimwe twagaruka kuko ari uburenganzira bw'umuntu wese gukora icyo ashaka kuri ico cy'umutekano nuko rero Jeremy Mbonihankuye ugashaka yuko no munsi tugukumbuza abandi
ego nukuri ndashima mu kiganiro wanyu mu ntara na sinzi kuba mwama mumpa kanya jewe ndifuza kuramutsa abo mu Burundi iwacu ndashaka gutasha rero ababyeyi banjye abakugwanje Pascal n'umupasoni hamwe n'abo tuvukana bose abo twiganye mu cyangwa igihamba bose baba banyumva muri kano kanya nka batasha ndashaka kandi niyo safari kiri ari ibyeri ndimba n'imvano kuri turamu ishimwe cyane kuko tuzavugana kuri Facebook turamukumbuye ndapasa namwege muduha kano kanya ndabashimiye cyane ariko nari mfite nk'igisabo kimwe sinzi ko muvumbira nkakibabwira
ego
turasaba nimba byakunda mukaza muramenyesha amakuru cyane cyane kuko irya Amerika amakuru avugwa nk'umuntu ndabona kenshi murasisikara kubivugwa mu Burundi cyangwa mu Rwanda ariko mugashisikara no mu yandi makambi zanduka mutendere kandi rero no muri Congo mukavuga n'ubyo muri Tanzania
urakoze cyane Jeremy tucyumviro cawe turaza kugishikiriza abadutwara kandi banagerageza tuzobandanya twibanda gose kuri ivyo bivugwa ngaho kuko kino kiganiro ni naco gituma kihari. Urakoze cyane gose turamukiriza abarundi bose bari ngaho nduta.
Yego murakoze cyane abakinyi furaka cyane.
François nawe ari kundi murongo wa telefone François miriwe.
Miriwe neza.
Murakomeye.
Turashimira Imana.
Akazina kanyu kandi naho muherereye.
Mizigi imana saa kwa wandi mungambi ya maha
Mizigi mungambi ya maha mahavugwa makinga ho mungambi ya maha maga François
Mavuguruzo wa guishi na malaria
ni akazuba hose na Congo batubwiye ko ariko vyifashe iyo ngore ya malaria iragabanuka kuko haraheze nk'ikintu c'ameza abiri havugwa
aya ni gabanuka kugira ngo rekana kubera izuba inzara nyine ni gake gake cyane
nta kiriko kirakogwa kugira ngo ituze
aya ndabona bigoye kuko n'uburi umuntu umwe bakaguha ibiro cumi n'ibigori n'ibiro bitatu by'ibiharage ngo bikumaze ukwezi urumva ko ari hatari
bikumaze ukwezi ku muntu umwe
mwarashikirije
icyo kibazo abo vyega
turabishikiriza ariko nta kivamo katubwira ko bagiye kudushikira imbere ariko nabo niko biguma bimeze
ubwo ni ugurindira mukaraba yuko inyishu ishobora kuzotogwa nuko rero François ugashaka ko tugutahiriza abandi
nasabye kumwa moze na Desire niyo nkuru
ntibyadukundiye ko Desire dushobora kumubona ego
ejo kunda ko mama na tuteri basi mwene wacu marahamagara
oya nawe nyene ntivyakunze ariko ubashikiriza ubutumwa canke muri rusange utashe aho se ku mutima
nashamera kuwo nyene Desire niyo nkuru nawe tuteri nyene mwene wacu nibagiwe na mama ari mu ntara ya Ngozi mama yitwa Ntayimera Marie Rose na musiki wanje yitwa Jacqueline na mwene wacu nyine mutoya wacu umwezi yitwa Ndiyokubwa Emery n'abandi nyine b'abagenzi bose tusi Burundi ndabifuriza kubaho neza
urakoze cyane gose François Nizigimana ngaho mu ikambi ya Mahama Barundi bahari utije urya Amerika yari abafise ku mutima kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kino kiganiro iwanyu mu ntara ni ku bwanyu tukiremesha
ego murakoze cyane namwe mudamukiriza bari hiyo
umugire umunsi mwiza
ego twese
such a blessing yeah turn every situation into heaven yeah oh you are my sunrise on the darkest day got me feeling some kind of way make me wanna savor every moment slowly Hariho uwanyuma dufite ku murongo. Salome mwiriwe.
Mwiriwe neza.
Ego, muramaje ka Salome. Induta muri Tanzania.
Ego.
Nuko rero Salome batanu ufise ku mutima.
Ndifuza mutasha ndirame ba Jean Baptiste sinzi ko mwo bamwari mwa muntoreye ku murongo.
Oya.
Ego.
Aha.
Nabandi bose bari ngaho mu gihugu cy'u Burundi n'abavukanye bose twiganye mu seminari ntoya y'Imuyinga.
Bose ukabipfuriza iki?
Ndabipfuriza amahoro y'Imana babeho neza muri Yesu Kristo.
Urakoze cyane rwose naho ngahindu tatu kwifurize umunsi mwiza. Wakoze Salome cyo kimwe n'abandi bariko baratwumviriza nabo twashoboye kuyaga. Abandi bakoze ni Innocent Kimenyi na ingenieur bari kumwe mu hinga bw'ivyuma. Ndiyani nahazwe nzongera gusubira kuryoherwa no kubana namwe ku munsi wa mbere. Mugira umunsi mwiza. You fit me, tell me, love how you put it on.